Iri n'Ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika ribandanya kubashikiza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri iki gitondo i Washington DC. Abaduteze amatwi namwe mu gitangura kutukurikirana, twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu. Muri kumwe na Fidel Niyongabo, nije nyoboye ibiganiro byo muri aka kanya. Uyu munsi ni kuwa gatandatu tariki 7 z'ukwezi kw'icumi na kabiri umwaka w'2018. Muri mwanya tugiye guhera ku makuru y'akarere k'ibiyaga binini. Inyuma y'ibivugwa mu karere, turaza kubandaniriza ku kiganiro iwanyu mu ntara gishimikira ku makuru yo mu ntara z'u Burundi no mu makambi y'impunzi z'Abarundi. Amakuru yo mu karere tuyahere mu Burundi, aho inama nkuru y'ubumwe no kunywanisha Abarundi yiyamiriza yivuye inyuma makuru y'akanama k'ubumwe bwa Afrika muri dosiye y'uwahoze ayoboye Burundi, Melchior Ndadaye. Itangazo ryashyizwe ahabona n'uburongoye iyo nama ejo rirashyigikiye ko abagirizwa n'icyaha cyo kumugandagura wo kubitwa intahe mu gahanga. Ninkuru y'umumenyesha makuru w'Ijwi ry'Amerika Evariste Nzikobanyana.
Itangazo rishikirijwe n'inama nkuru y'ubumwe n'ukunywanisha Abarundi kuvyerekeye igandago.
Uwo ni Guillaume Ruzoviyo ariko asoma itangazo ry'inama nkuru y'igihugu ijejwe ubumwe bw'Abarundi n'ukunywanisha. Iryo tangazo rije rikurikira ayandi amaze gusohorwa n'inzego zitandukanye n'ibyo gushyigikira ubutungane bw'Uburundi buriko bukora ku rubanza rw'umuhisi Melchior Ndadaye yahoze atwara Uburundi. Ambassadeur Ruzoviyo akiyamiriza ariko abanyamahanga bashaka kwivanga muri iyo dosiye.
Umurundi wese akunda amahoro, ubutungane n'ukuri ategerezwa kumenya ko igandagurwa rya nyir'icubahiro umukuru w'igihugu Ndadaye Melchior na bamwe mu bo bakorana n'ubwicanyi butagira izina butegerezwa gukurikiranwa n'ubutungane umwanya uwo ari wo wose mu buzima bw'igihugu, kandi n'igikorwa cyerekana ukwikukira kwacu ndetse n'ubutungane aho atamuntu n'umwe ava hanze y'igihugu yogira icyo ahinduye. Aha tukavuga cyane cyane tuyamiriza ibyo Musa Faki Mahamat arongoye akanama k'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika yashikirije. Byongeye kubandanya ubwo rubanza ni intambwe ishimishije itujana mu kuvavanura no kudahana ibyaha byazingamitse igihugu cyacu cy'u Burundi.
Inama y'igihugu ijejwe ubumwe bw'Abarundi no kunywanisha isanga ubutungane bw'igihugu bwokora akazi kabwo. Umurwi w'igihugu ujejwe kumenya ukuri ku byabaye mu Burundi ugakora akazi kawo. Ni mu gihe hari bamwe mu banwikiwe imitahe bamaze gushikiriza ko batazitaba ubutungane ariko bazitaba umugwi severe, nayo kubona hari n'abashikiriza ko dosiye Ndadaye ishobora gutera umudugararo mu gihugu. Guillaume Ruzoviyo yabwiye Ijwi rya Amerika kwabo ari abashaka gusamaza Abarundi.
Ese umutahe wiwe uraguhungabanya wewe? Umurundi ahungabanywa n'uwo mutahe abanywa kubera iki n'ukuri? Ubwo ni umva ko ari gukwegera ko simwe tubavuga tuti abantu bagomba gukwegera ko bagomba gufata inkinzo y'ubwoko bavamwo ngo bavuge ngo ubwoko buhungabanye, kandi igihe ibyo bintu by'iganirwa rya Melchior Ndadaye byaba abo muri ubwo bwoko nyine aribo batanguye guhona. Ubwo ni mwumva ko kwitwaza ibyo bintu ugafata iyo nkinzo ngo y'ubwoko ari ukukwegera ko ibintu bidakwiye gukwegerwa. Nobamenyesha yuko twebwe Abarundi twese uko tumeze tutari ye guhungabana mu mitima yacu.
Mu gihe benshi bibaza igituma inzego z'igihugu ziguma zishikiriza amatangazo ku rubanza rw'uwo yahoze arongoye Burundi, ntibisigura ko ari dosiye iteye ubwoba. Alice Nzomukunda icegera cy'urongoye iyo nama y'igihugu ijejwe umwe bw'Abarundi n'ukunywanisha yabwiye Ijwi rya Amerika ko ayo matangazo afise intumbero yo kubwira Abarundi ukuntu bo kwifata.
Abantu benshi ngabahora bahamagazwa bahabwa imitahe ugasi muramona yuko bica bihagurutsa abantu mugabo bene guhamagarwa nibo bace bagomba kubigira birebire baca bashaka guhenda Abarundi n'amakungu ngo ziranyazwe. Kuko urinze ubona umuntu w'umunyacubahiro atwara ubumwe bwa Afrika asohora itangazo avuga ati nimusubire gukora kuri iyo dosiye, murumva yuko avuze ati Abarundi nimuhagarike gukora ubutungane bw'u Burundi, hagarika gukora kubera iki atoye iyo kubera ko bamubwiye bati ni dosiye yari yaraheze barayivyuye imbwa iyo menye ko ari dossier ari sanzweho irikirabandanya ndabizi neze ko atari kubakwa kwandika bya bintu yanditse ntatuko tuvuga kugira ngo nabatari babizi babimenye ko atari dossier yari yarugawe yaraheze ni dossier bandanya nkuko n'izindi dossier nkuko nawe ufite dossier muri gasambura manza cyangwa handi igashobora gutera gufata umwanya muremure kugira ngo ibyuke ibandane icyo gihe rero umunsi yabandanirije
inama nkuru y'igihugu ijejwe ubumwe bw'abarundi no kunywanisha igashaba kwa bose bateguye bagashira mu ngiro iganagurwa rya Amerika ndadaye n'abafasha biwe bo kwishura akabi bakoze inasaba kandi ko nabakoze ubwicanyi bwakurikiye bo kubitwa intahe mu gahanga iyo nama inamenyesha ko izokora ibishoboka byose kugira umwe bw'abarundi bugume buhangamye Bujumbura Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika
Kunguru yerekeye Rwanda naho chancellor w'igihugu cha Autriche Sebastian Kurz yari mu rugendo rw'akazi mu Rwanda ejo kuwa gatanu yavuze ko igihugu ciwe kigiye gushora imiliyoni 65 z'amaero mu Rwanda no mu gihugu cha Ethiopia ivyo yabitangaje mu kiganiro yahabamenyesha makuru amaze kubonana na prezida w'u Rwanda Paul Kagame ibindi kuri inkuru twumvirize mugenzi wacu Asumta Kaboyi
Umwe yagiriye mu Rwanda chancellor wa Autriche Sebastien Kurz yagiranye ikiganiro n'itangazamakuru muri Village Rugwiro yari kumwe na Perezida Paul Kagame uyu muyobozi w'igihugu cya Autriche yavuze ko bumvikanye na Perezida w'u Rwanda ku buryo burayi na Afrika byagirana ubufatanye mu ishoramari rikozwe neza kandi giha amahirwe y'akazi urubyiruko rwa Afrika mu ijambo rye Perezida Paul Kagame yibanze cyane ku kibazo cy'abimukira cyane urubyiruko ruva muri Afrika rujya gushakira amaramu ku Burayi Perezida Kagame yavuze ko ku urubyiruko rwa Afrika rurarikiye kujya Burayi ariko rwigishijwe ko ariho hari amakiriro y'ubuzima
If you look at the history of this migration which has many facets to it
Simfatwe nk'umuntu w'umushinyaguzi ariko hari igihe Burayi bwateruraga abaturage ba Afrika bakabajyana kuko icyo gihe bavugaga ko ari muri paradizo aho abantu bajya bakabona akazi kuko Afrika iyobowe nabi ayo masomo barayumvise ubu ni iki cyakorwa ngo abo bantu tubafate bagumi wabo
to our paradise to our place in Europe
Chancellor wa Autriche Sebastien Kurz yavuze ko igihugu cye kizashora imiliyoni 65 z'amayero ukuvuga asaga miliyoni 65 mu Rwanda no mu gihugu cya Ethiopia akazashorwa mu mishinga isanzwe y'iterambere no kuzamura inganda
Kimwe mu byo twumvikanyeho nuko urwego rw'abikorera rukomeye ndetse n'ubukungu butajegajega ariyo ntango y'imibereho myiza y'abaturage ba Afrika urwego rw'ibihugu tuzongera ubufasha bwacu nka Autriche ku bigo by'ubucuruzi byacu bishora imari ku mugabane wa Afrika banki nkuru ya Autriche itsura amajyambere izongera inkunga yayo kuri Afrika igere kuri miliyoni 55 z'amayero mu myaka itanu iri imbere tuzanashyiraho ikigega cyo gushyigikira imishinga iciriritse cya miliyoni 10 z'amayero kugira ngo tworohereze ibigo by'ubucuruzi bya Autriche byifuza gushora imari mu Rwanda na Ethiopia ndetse no mu bindi bihugu bya Afrika
and also in other African countries
Perezida Kagame nk'umuyobozi uyobora Afrika yunze ubumwe na chancellor wa Autriche Sebastien uyobora umwe bw'Uburayi bombi biteganijwe ko bazahurira mu nama izabera muri Autriche tariki ya 18 z'uku kwezi ikazahuza Afrika n'Uburayi urugendo rw'umunsi umwe umukuru wa guverinoma ya Autriche yakoreye mu Rwanda yasuye urwibutso rwa jenoside ruri ku Gisozi asura icyanya cyagenewe inganda akabasoje urugendo rwo yerekeza mu gihugu cya Ethiopia Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika I Kigali
turabashimiye bagenzi bacu ubu tugeze ku mwanya wahariwe ikiganiro iwanyu mu ntara
Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda no muri cya 18 muri kumwe na Jodiane na Hazwe ndongo ibiganiro n'amakuru tubafitiye muri kano kanya
Turabona tutirirwa hako two kwiteranya kuba abanyamerika twakoreye imyaka 30 bamwe twebwe twofuma duhagarika nimba badashimye ko dukoresha ayo masaha 8 twaba tuti badutekereza dutahe tuvana amahoro mugabo tutarenze gutaha twirukanywe nk'abavuye kuragirana nyaruma kuko umva bagufasha sinziri abo cyo bari sensation sans priave
uyu ni impagaritse Pierre Claver numwe mu baserukira abakozi barenga amajana 200 bakora akazi ko gucungera ubuserukizi bwa Amerika mu Burundi n'inyubako zitandukanye z'abanyamerika ba muri ico gihugu bamaze indwi bari muri yegereyegere bimwe mu byo basaba harimo kugabanirizwa amasaha menshi bariko basabwa gukora iyo nkuru co kimenyerekeye umukuru w'igihugu c'u Burundi asaba inama idasanzwe abakuru b'ihugu vy'akarere ka Afrika y'ubuseruko yo gutorera ibibazo hagati y'u Burundi n'u Rwanda turazigaruka ko handi hato mube hafi ya maradio yanyu
wanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Nongere ndabahe ikaze mukuru w'igihugu cy'u Burundi Pyankuru nziza yatangaje ko hagati y'igihugu ciwe n'u Rwanda hasana hari intambara igaragara mu ikete yandikiye mugenzi we w'Uganda Yoweri Kaguta Museveni ari nawe atwara akarere ka Afrika y'ubuseruko no mwaka yamusabye gutuma ko vyihuta inama idasanzwe y'abakuru b'ibihugu kugira ngo bakemure ikibazo cy'u Rwanda n'u Burundi Perezida Nkuru nziza yabwiye Museveni ko uwo mubano mubi ari utuma amatata ari mu Burundi adindira ibiri muri iryo kete na mugenzi wacu Kigali Claver Niyonkuru
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi atangura ikete giwe abwira mugenzi we w'Uganda kwamushimira ingene yitanze kugira ngo amahoro agaruke mu Burundi kuvaho hari abashatse gutemagaza ubutegetsi mu kwezi kwa gatano mu mwaka w'ibihumbi 2015 yamara Perezida Petero Nkurunziza abwira Yoweri Kaguta Museveni asanzwe ari we aramutswa akare ka Afrika y'ubuseruko ko ari kimwe mu bihugu bigize uwo muryango cabereye intambamye utwo twigoro Perezida Nkurunziza avuga ko ico naco ari Rwanda Perezida Nkurunziza abwira Museveni ko u Rwanda rwatanguye gutera u Burundi kuva mu ntango z'umwaka w'ibihumbi 2015 u Burundi kandi buvuga ko byitwaye muri uwo muryango nyene wa yase Perezida Museveni asanzwe atwara mu ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika mu nama nkuru y'akareka ibiyaga binini hamwe no mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Perezida Nkurunziza yongoreye Museveni kandi muri iryo kete kwabashatse gutemagaza ubutegetsi bwiwe bibera mu Rwanda ataco binona abane nabo bakigishwa igisirikare bagahabwa n'ibigwandisho gutyo bagatera Burundi baciye ku mipaka canke banyuze ku butaka bwa Kongo Perezida Nkurunziza aranatera ivyatsi gikogwa co guhima puro z'inzira impunzi yitako ari inkozi z'ikibi kugira ngo zitembere mu karere hamwe n'iburaya aho Burundi bavuga ko bikogwa n'u Rwanda hamwe no bubirigi Perezida Nkurunziza abwira Museveni ko bitumvikana ingena karere arongoye kayase kaguma kigira sindabibazwa kandi ivyo bikogwa bimaze guhitana abantu amajana n'amajana mu cibitoke mu Kayanza mu ruhagarika n'ahandi yongera koko ari n'indege za gisirikare z'u Rwanda zimaze igihe zizunguruka ikirere cy'u Burundi ataruhusha za savye Perezida Nkurunziza yatangarije Museveni ati kubera u Rwanda ruhonyanga amategeko n'amasezerano menshi muri yase n'ubumwe bwa Afrika mu gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu canje jewe singifata u Rwanda nk'igihugu kigenzi ahubwo ndagifata nk'umwansi w'igihugu canje Perezida Nkurunziza abona ko ubu hagati y'u Burundi n'u Rwanda hasa n'ahari intambara igaragara aho u Rwanda nabwo ntiruhengeshanya kwamirira kure ivyo guhagirizwa n'u Burundi kuva kera abategetsi b'u Rwanda babona ko u Burundi vyabunaniye gutorera inyishu amatati bufise hanyuma bugashaka kuvyegeka ku babanyi nyabona iki gihugu naco cagiriza u Burundi gutegura ibitero ku Rwanda umuyobozi mukuru w'igipolisi cy'u Rwanda Dan Munyoza aheruka kubitangaza mvugo ifobetse yagarutse cyane cyane ku bitero byakozwe n'abantu bataramenyekana mu karere ka Nyaruguru igice gihana urubibe n'u Burundi no mushikiranganje w'imigenderanire y'u Rwanda nawe Dr. Richard Sezibera aheruka kwemeza ko umubano n'u Burundi atari mwiza waramutswa igihugu cy'u Burundi ahamagarira Perezida Museveni gutuma ko inama idasanzwe yihuta y'abakuru b'ibihugu byako karere ka yase kugira ngo bige ibyo bibazo byose binakenewe mbere harondegwe n'umuhuza gutyo akarere kabe nk'iparadizo y'amahoro kukibazo cy'uko leta y'u Burundi ititavye ibiganiro bihuza Abarundi biheruka kubera Arusha. Perezida Nkurunziza yabwiye mugenzi we Museveni ati none hamwe ari wewe wohava wemera kwicarana n'abashatse kugukura ku butegetsi. Ati Perezida Kenyatta wa Kenya na Magufuli wa Tanzania baba yaribo biraba bohava bemera guhonyanga amategeko bagahamagara bahungabanije inzego zavuye matora maze bakicarana ku meza y'ibiganiro. Ati kwisinzima abantu nkabo bacirirwa imanza. Ati kuki ku Barundi bitogenda gutyo. Nkurunziza ati nimba mubona byogenda gutyo kuki Perezida Kagame atokwemera kuganira n'intera hamwe hame n'abandi bashaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Kubyerekeye ibiganiro bihuza Abarundi, Perezida Nkurunziza yamirira kure icegeranyo cashizwe habona na Benjamin Mkapa umufasha w'umuhuza mukuru Museveni. Avuga ko kidahuye n'igihe kuko hari byinshi byakozwe mu ntumbero yo kugarukana amahoro n'umutekano. Yagiriza abo bahuza ko bahengamye bakabonana n'abashatse gutembagaza ubutegetsi gusa. Asaba ko igice cya gatanu biheruka kuba cofatwa nk'imfagusa maze hagatumwa ko ikindi gice. Perezida Nkurunziza yamirira kure bimwe mu biri muri iyo raporo nko kuzana inteko mvamakungu zoza gucungera abanyepolitike, gukuraho imitahe mpuzamakungu y'ubutungane yarungikiwe bamwe mu batavuga rumwe na leta yiwe, gutanga ikigongo cy'ikivunga ku mfungwa za politike n'ibindi. Uwo aramutswe Burundi arangiza abwira mugenzi we Museveni ati nyakubahwa umbabarire kubona ndakubwije ukuri ko nazo kwigera nicarana nabo kuko kuba ari gusasira indaro ukudahana ibyaha mu gihugu anje. Pierre Claver Niyonkuru I Kigali kugije ujya America.
Pierre Claver Niyonkuru I Kigali arakinuye leta y'u Rwanda ntiragira ico ivuze kuri ivyo vyagirije ivya Perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza biri mu ikete y'impapuro zitandatu ijo rya America dufitiye ekopi. Turaza gusubira mu Rwanda tubabwira ivyerekeye umwimbu muke mu barimyi b'umuceri, ariko tubanze tunyarukira I Bujumbura gato aho indwi irumanya abakozi barenga amajana abiri bakora akazi ko gucungera ubuserukizi bwa leta z'umwe za America n'inyubakwa zitandukanye z'abanyamerika bari muri yegereyegere amatata janye n'amasaha yo gukora niyo ntandaro yayo. Ibindi na mugenzi wacu I Bujumbura Diane Ndonse.
Abakozi bishira hamwe Torres Vebe ricungera ubuserukizi bwa leta zunze ubumwe bwa America mu Burundi biyamiriza ingingo iherutse gufatwa n'icyo shirahamwe ryo muri America ribakoresha. Ingingo ibategeka ko bakora amasaha 12 ku munsi. Ni magarise Pierre Claver numwe mu baserukira abandi muri iki kibazo.
Batanguye kubitumenyesha mu kwezi kw'icyenda tukatarabwira tuti ivyo bintu ntavyo twashobora, turabwira tuti ayo masaha ni menshi kandi turavye systeme dukoramo ya pointage ijya GMC ijya systeme electronique dupointa uko iminota 30 iheze ti no kuri ku muntu umwe ararara azunguruka urupangu rwose ntigikunda ku mwana w'umuntu ntacyo twoshobora. Turabona tuti rero hako twa kwiteranya ku bantu dukorera abanyamerika twakoreye imyaka 30 bamwe umwe abandi irarenga 10-15 kuduga mu gukoze mike akoze imyaka 8. Turabona tuti twebwe twofuma duhagarika tukavuga tuti ntacyo dushoboye hama nimba badashinje kudukoresha ayo masaha 8 tukavuga tuti badutekereze dutahe tuvana amahoro mugabo tutarinze gutaha twirukanywe nk'abavuye kuragirana inaruma kuko urumva bagufasha sinziri uchutaha uchubari sansiye sampliyave.
Itegeko rigenga kazi mungingo ya jo ijana 12 rivuga ko amasaha asanzwe yo gukora ku munsi ari 8, indwi yose umukozi agakora amasaha 45, kandi ko amasaha y'akazi ari amasaha umukozi abakiri ku kazi. Ariko kandi ingingo y'iri tegeko nyene iravuga ko itegeko ry'ubushikiranganje bw'akazi rishobora gushiraho amasaha arenze kuri ayo ategekanijwe bivanye n'ingene umukozi n'umukoresha babyumvikanye n'ingene ayo masaha arenga azohembwa. Twagerageje kurondera utwara amashirahamwe akora akazi ko gucungera umutekano mu Burundi Commissaire Muheto Fidel kuri telefone yiwe ntiyitavye. Ariko abakozi ba Torres bavuga ko ubuserukizi bwa leta zunze ubumwe bwa America bwoba bwasabye ko ishirahamwe Torres ribaha umukozi umwe gusa ritategetse amasaha akora hako hatonda babiri nk'uko byari bisanzwe. Kuri ivyo ubwo buserukizi twaburondeye bwavuze ko bushimye kutagira icyo bubivuze ko. Uko biri kose abakozi ba Torres basaba ko ubuserukizi bwa leta zunze ubumwe bwa America bararira bwo vugana n'ishirahamwe ribakoresha Torres rifise icicaro muri America mu gutora inyishu y'iki kibazo cyabo bidaciye kubiri n'amategeko.
Ko ari isanzwe iserukira America ngaha mu Burundi bakaba bakorera ku mategeko nabone y'u Burundi, ahama Torres ikaba ari sosiyete y'abanyamerika, none ko basanzwe baserukira twe twasaba yuko bo vugana bakavuga bati nyabona Torres iraba mukurikiza amategeko amategeko y'igihugu avuga ibi nibi 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 bakavyumvikana Departement d'État américain bakavugana na Torres kuko nibo bayihaye isoko kuko barabona ko biko bitera kajagara bubahiriza amategeko bareke gukoresha abantu nk'aba esclave hama bongere bakoreshe amasaha yemewe n'amategeko n'amasaha 8 kandi bareke gukura abantu nko kumenga n'amategeko abagenga bafise
ivyo babisaba kuko babona ko basa naho batariko barumvirizwa n'ishira hamwe Vigil Burundi risa n'iserukira Torres numubonano bahawe mu masaha yo mu gatondo yejo kuwa kane bavuga ko atacavuyemwo mbere ibintu byaciye risa n'ivyunyuka ku muhinga munyene wo kuwa kane bane mu baserukira abandi muri aba bakozi ba Torres batwawe n'igipolisi kivuga ko kigiye kubumviriza ariko baca binjizwa agasho umwe muri bo yavuganye n'ijwi rya Amerika yavuze ko bakavuyemo isaha zitatu z'agatondo zo kuri uyu wa gatanu batanze n'ihadabu ry'amafaranga ibihumbi 10 by'amarundi kuri umwe umwe I Bujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika
dusubire mu Rwanda nkuko nari nabibemereye aha barimye umuceri mu kibaya cha Bugarama ni mu burengerazuba bw'ico gihugu bafise amakenga kuno mwaka umwimbu utazogenda neza impamvu murayumva mu nkuru irambuye numenyesha makuru wacu Temistocle Mutijima
umuceri wabaye muhondo kuko warugeza igihe cyo gucanura bisaba agafumbire kitwayire ko gushyiramo kugira ngo umuceri ucanure ifumbire ntayo tugenda kuba
umwe muri abo bahinzi b'umuceri bo mu Bugarama ho mu karere ka Rusizi aragaruka ku kibazo cyo kubura inyongera musaruro gikomeje gutuma icyo gihingwa cyangirika ubusanzwe abahinzi bahabwa ifumbire na leta binyuze muri gahunda ya nkunganire muhinzi ubwishyu bwayo bakazabukatwa ku musaruro bazaje mu rakunganda zitunganya umuceri nyuma yo gusarura iyo wahawe muri iki gihembwa ari kubuye ababanye nkeya ndetse bafite impungenge ko umusaruro uzagabanuka bikabije
umusaruro ntawo kabisa abantu bose barahombye hari n'abari kubagara bwa mbere hari n'abari kubagara bwa kabiri ukareba wa unduhinze nyuma wewe bana yanjye azatahape nibatukorera ubuvugizi n'ukuri ifumbire iboneke
abo bahinzi baravuga ko nyirabayaza nawo gukenera ifumbire irenze iyo bari basanzwe bakoresha ari imihindagurikire y'ibihe aho mu kibaya
ikibazo twagize muri isezi turi kubagara ubu izuba ryabaye ryinshi ribaye ryinshi rero ifumbire itubana nkeye cyane nk'iyi sezi turi kubagara kubera hari mu kinyine twateye mu kwa munani izuba zikino ryabaye ryinshi no hari n'igihe cyabayeho izuba riva no mu gihe kitari ryacyo ifumbire wayishyiramo igakawuka bivamo n'amazi akaba make
abo bavuga ko icyo kibazo cy'inyongera musaruro bakigejeje ku bashinzwe gukurikirana ibikorwa by'ubuhinzi mu mirenge batuyemo ariko ntibakibonera igisubizo bityo bamwe muri bo barisanga bashakira ifumbire ku bacuruzi basanzwe kandi ahanaho ikiguzi cyayo kikubye hafi inshuro ebyiri ku buryo n'ubundi bijyanye n'igiciro umuhinzi ahabwa ku muceri uyihaguze yisanga mu gihombo
twanagiye mu nama hariya gukora umuganda hariya icyo kibazo twagihaye agronome baravuga ngo ku kare babahakaniye ko nta yindi fumbire bakohereza ngo ntayo yarabuze nuba ufite uburyo azigurira nyine ku mucuruzi wayidepye tugenda ku bantu babashije kuba bayifite nabwo ngo ni 650 ubwo rero ukazareba nyine ukabona n'igiciro bashizeho ukabona amafaranga ntayo wakuramo
icyakora inzego z'ubutegetsi muri Rusizi ziravuga ko zigiye gukorana n'ababishinzwe kugira ngo umuti w'icyo kibazo cy'inyongera musaruro uboneke vuba
niba umuceri ukiri aho ushobora gushyirwamo indi fumbire ahangaha twakora ubuvugizi kugira ngo niba bakiraho bashobora kuba bayishyiramo iboneke kuko umuceri ari stade ubugezeho ukaba washyizemo ifumbire ntacyo byamara ariko hakaba na stade kubushobora kubivura rero turaza gukorana n'ababishinzwe kugira ngo turebe niba ikibazo uko gihari uko giteye n'inzira twa gikemura mu dufatanyije na rabu kuko buriya rabu dufite umukozi wayihoraho hano afatanye na agronome w'akarere na agronome w'umurenge turaza buriya gukora mu buryo bwihuta turebe igisubizo dushobora kuba twatanga
uwo ni Bwana Kayumba Ephraim uyobora akarere ka Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda ikibaya cya Bugarama gihingwa umuceri ku buso bwa hegitari zirenga 1,300 kikaba gikorerwamo n'abahinzi bibumbiye mu makoperative ihuriro ry'ayo makoperative rigaragaza ko mu gihembwe gishize bari babonye umusaruro ungana na toni zirenga 750,000 nyamara kuri ubu nta kizere na gito cyo kongera kuwugezaho bitewe no kubura inyongera musaruro Temistocle Mutijima ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda
ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda yakoze Temistocle Mutijima ku nkuru muhejeje kumva i Canadian Ndonse hamwe na Pierre Claver niyo nkuru badufashije guhura tubashikiriza amakuru avugwa ijya nino ni gitero cha kabiri cha kiganiro iwanyu mu ntara kwa gatanu cha tubatahiriza abanywe kamurumvise yuko na Evode naho nangwa twinjije muri no mwanya muri ako karirimbo kiwe ngo muntahirize ahavuga abakumbuye nuko rero ncuti bakunze ibijo rya America aho muri hatandukanye mu makambi turarindiranye igishika kugira amatelefone yanyu kugira ngo tubahako kanya mwitahiriza abanyu hama muyage nabanyu aho bari batandukanye ijuri ya America Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turafise Philippa ku murongo wa telefone Philippa ikaze ku ijuri ya America Philippa
urakoze
urakomeye
yego ndakomeye
uherereye he
mrereye mu buraro ko ingozi
aho ingozi haravugwa make
ingozi na mahoro uretse ko uye aba bene gihugu twese turiko turagereje ico tuvuga duhanahana makuru kubijanye n'imitahe mpuzamakungu yasohorewe wahoze arongoye igihugu c'u Burundi Petero Buyoya tukaba tuvuga tuti ahubwo bari barateze nta muntu n'umwe afite ukumva afise ukubona atazi amabi Petero Buyoya yakoreye igihugu cyacu
urambabarira umbabarire Philippe umbabarire gatonya ugo rubuga no musinza kurutanga turi mu byo gutasha na politique tujamwo na cyane cyane ko harimo ivyagirizi tutashobora guca duha urundi ruhande kugira ngo nago gwisigure washaka gutasha nderero no munsi
ego bifuza gutasha abagenzi banze bari bujumbura hariho bene wacu Dr. Mujawa Maria Louis ndifuza gutasa ababyeyi banze bari imuramba itangara ndikubanya nka Yohani ndifuza gutasa abagenzi banze bari muri Canada Dr. Jean Marie Ndinze ari ngaho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abo twiganye abo dukorana n'abandi bose ndabifurije kurangiza neza umwaka no gutangura uwundi mushasha hamwe n'imiti mikuru irangiza umwaka murakoze
urakoze cyane mugabo wari watugiye kuri kumwe na madamu nawe yashaka guhava atashe
yego madamu reka ndamubahe atashe
muteramiye kuduki none na madamu muduhe tumwibarize
oya na ari bungenze na
murindiriye gari ico kibondo
amo baganga batubwiye mu mpera z'uko kwezi
kumuherekeza neza muri uyu mwanya arimo rero urumva ko ari muti usigaye gusumba ukamuba hafi
ego
akazi na kiwe
bonze kuvugira ku radio
ego ya n'uburenganzira bwiwe reka tumureke ntacu mugatubifurize umugisha kuri iyo ngabire mugiye kuronka vu
murakoze cyane
mugira umusimiza ngaho y'ingozi ijuri ya America Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni wanyu mu ntara urubuga ni rwanyu bwo gutasha na politique tuvuga uno museko no gutasha byonyine hama rero oya ntacu tukabahana uturimbo dutandukanye mu gihe itandukanye indimi zitandukanye kandi no mu bihugu bitandukanye inyuma ya Evode duce tuja mu Rwanda naho akarimbo ni face to face ka Charlie na Nina Tose ni indi telefone ivuye Kenya ariko akazina kiwe ntiyagashize ko kuri neza kuri aho yadusabye ngo tumuhamagare aho deye neza na neza muri Kenya hama n'akazina kawe
Hello
uhirere hehe hama akazina kawe hehe muri Kenya
bo dewe ni kwa irakoze sirire nkaba ntumbereye ahantu bita Machakos ariko nkaba sanje ndi mu Burundi
okay ugashaka gutasha nduno mose
bo uyu munsi shaka gutasha mama wanje ari muri commune Buyengero nkatasha mukuru wanje yitwa Ndayihereze Oscar ari ngaho mu Rumonge Natasha n'umuseri wanje yitwa hakora imbabazi Dominique kuda mu Minago.
Ego bose ukabipfuriza iki?
Mbo ndabipfurije umunsi wa gatanu mwiza n'umunsi wa kane kumenga hayitwa Ngato.
Urakoze cyane ngira umunsi mwiza ngaho muri Kenya ni no kuri duce dusozera ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi cabashikiriye kubwa Macbilla ya Bero hamwe na ingenieur Joe bari kumwe akoze na Eugene Mukanguzi bafatikanije na Jediane na Hazwe twari kumwe kuri micro mu kurindira mandanye mu gihegwa na programme zitandukanye z'ijwi rya Amerika mu ndimi zitandukanye twasigiye kano karirimbo
kubabandanya kudutega amatwi mu masegonda make y'igihe cy'isaha 12 murumviriza ikiganiro cy'umuziki tubashikiriza iminsi yose ku wa gatandatu kuri iyi saha.